Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Ikintu cya mbere ni gushyira hirya itegeko, kubera ko itegeko rihari, utabikoze uko abazi ko arenze itegeko, afatwa busuma, afatwa umufurodeli.
Uyu ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Burundi, Pascal Barandagiye.
Tukaje twibaza rero yuko ibyo bintu bidashoboka, tuzokwitwarira Leta, kuko amashyirahamwe ateza gukora yidegenza.
Naho uyu ni Perezida wa Olcom, Gabriel Rufyiri, bombi ni ku itegeko rishya rigenga imari y'amashyirahamwe ya Sosiyete Sivili. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari, amakuru arimo kandi nayo mu Rwanda, aho Banki Nkuru y'Igihugu ivuga ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro karenze 9% muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016. Turaza kandi kurebera hamwe iby'ingenzi byaranze isi muri uyu mwaka muri siporo n'imikino. Ariko nimureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Murakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Kenya. Aho inama nkenguzamateka iri kirigi ku itegeko rijyanye n'ubuhinga bushasha umugwi ujeje gutunganya amatora utekanya gukoresha, abatavuga rumwe n'ubutegetsi baramirira kure iyo nteguro y'itegeko. Bavuga ko ubwo buhinga bujyanye no gukoresha ibyuma biometrike buzotuma haba ubusuma bwinshi mu gihe cy'amatora. Inama nkenguzamateka ntiyashoboye gutora iryo tegeko kuri uyu wa gatatu nk'uko byari bitekanijwe. Ekwe Eturo arongoye inama nkenguzamateka, akaba yashimye kurungika iyo nteguro y'itegeko mu mugujejwe kwiga ibibazo by'ubutungane n'agateka akazi na muntu. Iyo nteguro iha uburenganzira umugwi Seni gukoresha intonde z'abatora ziri ku mpapuro mu gihe ubuhinga biometrike buhuye n'ikibazo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamenyesha ko ibyo bizotuma bakora imyerekano bakongera bakadurumbanya amatora ategekanijwe kuba mu mwaka uza w'ibihumbi 2017. Tubibutse ko intureka zakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya mu mwaka w'ibihumbi 2007 n'ibihumbi 2008 zahitanye abanyagihugu bashika ku 300,000 n'abashika ku 300,000 bataye izabo. Umukenguzamateka Kiture Kindiki arongoye umugambwe urimwo abakenguzamateka benshi, amenyesha ko abiga iryo tegeko bakwiye kwiryitondera cyane. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika bimenyesha ko byiteguye guhana igihugu cy'Uburusiya bivuye ku ruhare Uburusiya bwagize mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu kwezi guheze kwa 11. Ikinyamakuru Washington Post cyatangaje ko ibiro bya Perezida Obama biriko biriga uburyo ivyo bihano byosohoka byihuta bikoresheje itegeko ryatewe ku igikumu na Perezida Obama mu mwaka uheze. Iryo tegeko rikaba ariho uburenganzira umukuru w'igihugu bwo gutanga ibihano by'ubutunzi ku ishyirahamwe rikoresheje ubusuma biciye mu buhinga bwa none, mu gihe iryo shyirahamwe riba rikorera hanze y'igihugu. Ikinyamakuru Washington Post kimenyesha ko iryo tegeko ridafata ishyirahamwe rikoze ubunyonyezi ku bijyanye n'amatora, yamara ko ibiro by'umukuru w'igihugu biriko biriga uburyo rihana Uburusiya mu kuvuga ko amatora ari kimwe mu bikoresho Leta ikoresha. Ibiro vya Perezida Obama bikaba vyifuza ko iryo tegeko rishigwa mu ngiro imbere yuko Perezida Obama ashikiriza ubutegetsi. Umushikiranganji ajeje imigenderanire n'andi makungu w'Urusiya yateye ivyatsi iyo nteguro y'ibihano, akavuga ko ubwo busuma buvugwa ari ibinyoma. Ni mu gihe atawuzi nimba iryo tegeko rizoheza rikashigwa mu ngiro n'ubutegetsi bushasha bwa Donald Trump agiye kuzosubira Perezida Barack Obama. Ibiro vy'userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Ankara muri Turukiya biramirira kure ivyatangajwe na Perezida Recep Tayyip Erdogan, aho atangaza ko hari vyabona vyerekana neza ko abagwanyi basanzwe bafashwa na Amerika bafashije Leta ya Kiisilamu. Mu itangazo ryasohowe n'userukira Amerika muri Turukiya, amenyesha ko Amerika idashyigikiye Leta ya Kiisilamu kandi ko ivyo birego atari vyo. Ni mu gihe Perezida Erdogan yagirije kuri uyu wa kabiri Amerika ko ifasha Leta ya Kiisilamu, ikongera ikafasha kandi n'iyindi migwi y'abagwanyi b'abakurdo isanzwe ikorera hagati mu gihugu no hanze y'igihugu. Ibiro by'userukira Amerika muri Turukiya bisigura ko ahari amakuru atangwa mu binyamakuru vya Turukiya atariyo ku bijyanye n'uruhara rwa Amerika mu bikorwa vya Leta ya Kiisilamu muri Siriya. Ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati muri Turukiya bwatangaje kuri uyu wa gatatu ko abagwanyi b'abakurdo bafasha abantu bashika ku 300,000 muri uyu mwaka w'2016 babagiriza gukorana na leta ya Kiisilamu abarenga 670 muri abo bakaba ari abanyamahanga. Umutegetsi w'umunyapalestina yatangaje kuri wa gatatu ku rwego rw'igihugu rwa cha Israel rujejwe kubaka amazu mu gisagara cha Yerusalemu ngo asibishije amatora yaratekanijwe ku vyerekeye gutanga uburenganzira bwo kubaka amazu mashasha y'abayahudi mu gace ka Yerusalemu y'ubuseruko agace Israel isanzwe yarigaruriye. Hanan Rubin umunywanyi w'uwo mugwi avuga ko ayo matora asibishijwe na bisabwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Uwo mugambi wari werekeye kubaka amazu mashasha ashika ku 490 mu bice bya remote na remote Shlomo biri mu turere Israel yigaruriye mu ngwano yabaye mu mwaka w'1967. Iyo ngingo yafashwe imbere yuko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ashikiza ijambo ku bijanye n'amatora ya ONU ku kibazo kiri hagati ya Israel na Palestina. Mu ijambo yashikirije Kerry amenyesha ko ayo matora yarahwanye n'ingendo ya demokrasi isanzwe ishigikiwe na Amerika. John Kerry yagirije kandi Israel ko yigaruriye ubutaka bwa Palestine avuga ko yamara naho biruko ubucuti buri hagati ya Amerika na Israel mutazohinduka. Na Donald Trump yatowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arabandanya kugena abazomufasha kurongora igihugu bagizwe hanini n'intwaza ngawe mu gisirikare hamwe n'abagwiza tunga bakomeye.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com igihe cyose mwajyaho mwahadusanga. Ayo rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi, ubu noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi, inama nshingamateka yaraye yemeje itegeko rishya rigenga amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka araduhiye inkuru.
Mu itegeko rishasha harimo ko amashyirahamwe ategerezwa gucisha imfashanyo z'amafaranga y'agaciro mu kigega cya leta. Kuri icyo kibazo abashingamateka bashikirije amakenga imbere y'uko bemeza iyo nteguro y'itegeko. Babajije nimba barongoye ayo mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike batazohava bakora nk'abandi muri kino gihe bivugwa ko baje gutora amafaranga y'agaciro mu bihugu bibanyi. Umushingamateka karerwamo Mamo ari mu bafise ayo makenga.
Bamaze iminsi twumva ingeso mbi y'abantu basigaye bacisha amafaranga y'agaciro mu mabanki y'ibi bihugu duhana imbibe bakaza kuyatora hariya nyene. Nagomba mbaze kuko no muri ibi by'aya mashyirahamwe birashobora gushika ugasanga uburyo ntibuciye muri aya mabanki mugabo bagize ya ngeso nyene yo kujya kuyacisha hanze aha hafi bakaca baja kuyatora bagiye mu miduga. Nde hari icyo mwoba mwarategekanije kugira ngo mukurikirane by'ukuri iyi ngeso ntihave ibandanya no muri ibi bijyanye n'aya mashyirahamwe?
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka si uko abona ibintu. Abona ko hobaho itegeko ryotuma ibyo kwihiba abantu baje gutora udufaranga twabo mu bihugu bibanyi bihagarara. Umushingamateka Gatorwasa abona ko ibanki nkuru y'igihugu ariyo yoheza igatanga ayo mafaranga kuri banki neyo.
Hariho ikibazo umushingamateka Mamo yabajije kijyanye n'uko kuntu kumbure usanga ayo mafaranga bashobora kuyacisha mu bindi bihugu bibanyi hanyuma bakayatorayo akaza gukora ibyo bashaka gukora ngaha. Nta kuntu muraba inyeneho inyanyurwa ingingo zotuma bizira ko amafaranga yabo bayacishije muri Banki Centrale y'u Burundi atangorane byo batera, kuko nibaza yuko dushobora kuba twohahombera kuko n'ubundi bacishije muri izo nzira bakaza bakayakoresha hano mbure icyo banki yoba yashatse gushika ko n'ubundi niyo bayagishitse ko murakoze.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yishimikije ingingo ya 78 irimo ibihano bitegekanirijwe amashyirahamwe azigenza nabi. Avuga ko abajejwe uruja n'uruza ku mbibe z'u Burundi bakwiye guhindura ingene bakora bagahasha abo bose baca mu kinywabi bagiye gutora amafaranga y'agaciro mu bihugu bibanyi.
Umuti wa mbere, ikintu cya mbere, ni ugushyiraho iri tegeko. Kubera ko itegeko rihari, utabikoze uko abazi ko ari iri tegeko, afatwa busuma afatwa nk'umufrondeur ica kabiri ngaha duca dusaba inzego z'umutekano na cyane cyane izikorera ku mipaka kuzigira control ihagije ku binjira n'ibyinjira n'ibyo binjiranye sitwe tuzaba tubikoze twenyine mu bisanzwe biri mu kazi ka minsi yose k'izo nzego n'ahandi barabikora kandi n'ahandi mu bindi bihugu baravuga amafaranga umuntu adashobora kwinjirana mu gihugu y'amadevize.
Iryo tegeko rishasha riha uburenganzira umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu gufuta ishyirahamwe ritari ko ryubahiriza amategeko bidaciye mu minwe y'umushikiranganji w'ubutungane nk'uko itegeko ryahahora ribivuga. Umushingamateka Agathon Rwasa yabajije nimba ifutwa ry'amashyirahamwe amwe amwe ryabaye mu minsi iheze atantambwe ryasinze. Aha umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yishyuye ko nimba koko ayo mashyirahamwe abona ko yarenganijwe yo kwitura ubutungane bukarenganura. Iyo ntegure y'itegeko rishasha rigiye kugenga amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu minsi iza yemejwe n'abashingamategeko 105/105 hari ngo 6 bari batumye I Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana yabajije umukuru wa Holcom ishyirahamwe rirwanya ibiturire mu Burundi Gabriel Rufyiri uko yakiriye iri tegeko rishya rigenga amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu Burundi.
Tukiri kuri inkuru y'ingingo yafashwe n'inama nshingamateka kuri telefone turi kumwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Holcom gishinze kugwanya ibiturire mu Burundi. Nyakubahwa Gabriel Rufyiri ndabaramukije.
Ngira amahoro y'Imana n'abantu.
Mwebwe nk'abarongoye ishyirahamwe Holcom mwakiriye gute iryo tegeko?
Mu bisanzwe iryo tegeko ni itegeko twakurikiranye cyane mbere twagizwe n'intirano dutanga zitari nke kugira ngo ribitegeko by'ukuri ryubahiriza ibijyanye n'intwari ibereye ibijyanye na demokarasi ibijyanye n'umwidegenzi w'abantu muri rusange ariko icyo twabonye nuko iryo tegeko mu byo twavuze atanakimwe kigeze ryubahiriza kuko tubona ko ahubwo rije mu yundi murongo w'amategeko menshi tubona inama nshingamateka imaze iminsi iri kwiratoza amategeko rero inama nshingamateka iri kwiratora ubu uya tubona ko umengo ni ukwikinga gahumbezi ni ukwikinga ijoro batora amategeko tubona ko aje gusubiza inyuma intambwe twari tugezeko. Ubu rero nk'iri tegeko yaje gushyira gutora nuko bavuga yuko umu ordonance ikirya rugero kusha uha uburenganzira ishyirahamwe gukora rushigwa kw'ikumu n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ngo ruzoza rurasubigwamwo uko umwaka uheze. Ikigira kabiri nuko ubutwara ishyirahamwe cyangwa icyo twita inama nyobozi ngo umuntu kizira ko arenza imyaka 5 gusa iyo niyo nteguro twaronse n'ibindi byinshi cyane.
None mwebwe ko iyo ngingo yafashwe mugiye gukora iki mu mashyirahamwe yanyu?
Oya, ubwa mbere nuko tubona ko ari ibintu bishobora kutazoramba kubera n'ibintu bidahuye ubwamizwe n'ibibashingiro hamwe n'ayandi mategeko menshi mpuzamakungu Burundi bwashyize nk'igikumu tukaca twibaza rero yuko ibyo bintu bidashoboka tuzokwitwarira leta kuko amashyirahamwe ateza gukora yidegenzya kuko ibintu bibuza abantu kugira imyiyerekano kira noneho nibaza ko baje kubishyira mu ngiro cyane kuko murazi yuko naho umuntu umwe yajya mu ibarabara ngo aje kwerekana akababara afise ko batamwemerera ni umwe muri abo byashikiye nibaza yuko rero ibintu bariko barakora n'ukuri twibaza yuko nabone iyo bari bonyine batwenga babona yuko ibyo bariko barakora bidakogwa nicyo gituma twiyumvira ko ibyo bintu bakwiye kubihagarika.
Mwavuze yuko mu byo bakora hari bidahuye n'ibwirizwa shingiro nko tubwira ibyo bintu muvuga yuko bidahuye n'ibwirizwa shingiro?
Nkuko uvuga yuko umushikiranganji wenyene ariwe azofata ingingo yo guhagarika ishyirahamwe atari naho yaramaze kubigira ibwirwa shingiro ntibyemera ikigira kabiri avuga yuko ngo itegeko rishizweho yuko komite itazorenza imyaka 5 ibyo navyo ntibishoboka kubera abanywanyi baje mu bisanzwe nibo bagene bo bagena ivyo byibiringo mugabo izuba bigize gutyo ntangorane twibaza yuko bizoce bikwira igihugu cyose bigakwira inzego zose ivyo nibaza ko atamutse wicibere mugabo ibyingwa shingiro muri rusangi rirarekura umwidegenzo w'abantu n'uw'amashirahamwe icyo bita mu gifaransa liberté d'association et liberté publique muri rusange ni ukuvuga umwidegenzo w'amashirahamwe n'umwidegenzo w'abantu muri rusange ibyo byitwa shingiro n'amandi mategeko mpuzamakungu Burundi bwemeje ibyo burabirekura
nkanahaye Gabriel Rufyiri murongoye ishirahamwe Orikome gishinze kurwanya ibituriye mu Burundi turabashimiye kwanya muduhaye
murakoze namwe kubona muduhaye ijambo
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook VOA Radio yacu. Mu Rwanda Banki Nkuru y'Igihugu yaraye itangaje ku ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro karenze 9% muri uyu mwaka turimo turangiza w'ibihumbi 2016. Guverineri wa Benin John Rwangombwa asobanura ko biterwa n'ibicuruzwa byinshi biva mu mahanga kuruta iby'u Rwanda rwohereza hanze. Yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa nawe yarahari.
Agaragaza uko politiki y'ifaranga ihagaze mu Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru, Bwana John Rwangombwa guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu yavuze ko muri rusange kugeza ubu urwego rw'imari ruhagaze neza. Ku ikubitiro, Bwana Rwangombwa birebera mu ndorerwamo y'uburyo imitungo y'amabanki ibigo by'imari iciriritse n'ibigo by'ubwishingizi zazamutse. Guverineri Rwangombwa yabwiye abanyamakuru ko mu mezi 9 ya mbere bigaragara ko umutungo ku mabanki wazamutse ku 9.18% bigera kuri miliyari 2,200,000,000 z'amafaranga. Ku bigo by'imari iciriritse nabyo byazamutse kuri 13.5%, mu gihe ibigo by'ubwishingizi n'ubwizigamire umutungo wabyo wazamutse kuri 15%. Ukuriye Banki Nkuru y'Igihugu yavuze ko ibipimo bigaragaza ko ubusugire n'ubudahangarwa by'urwego rw'imari bishimishije. Yatubwiye ko imari shingiro y'inzego z'imari mu Rwanda ihagije ku buryo zahangana n'ibibazo ibyo aribyo byose zahura nabyo. Igipimo ku mari shingiro ku myenda y'amabanki afite kiri ku mpuza ndengo ya 22.5%, mu gihe igipimo ntarengwa kitagomba kujya munsi ya 15%. Gusa Guverineri Rwangombwa avuga ko uyu mwaka 2016 ifaranga ry'u Rwanda ryo bigaragara ko rigenda rirushaho guta agaciro ku mpamvu z'imihindagurikire y'ibihe, ndetse no kuba u Rwanda rugitumiza ibicuruzwa byinshi hanze kuruta ibyo rwohereza mu mahanga.
Tubona ko muri uyu mwaka ifaranga ryataye agaciro ho 9.3% kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 11 ugereranyije n'uko byagataye kuri 6.8%, kakenshi bigaterwa n'ikinyuranyo dufite mu buhahirane n'amahanga. Bubona ibyo dutumiza hanze ugereranyije n'ibyo twohereza hanze hakiri mu kinyuranyo kinini cyane. Ikindi ni kuzamuka k'umuvuduko w'ibiciro. Nanone twabonye muri uyu mwaka habayemo kwihuta mu kuzamuka kw'ibiciro ku masoko, cyane cyane byaratewe n'ibibazo by'amapfa yabaye, ibiciro by'ibiribwa bikazamuka cyane. So muri rusange ubona mu gihembwe cya 3 kuzamuka kw'ibiciro ku masoko byari hafi 6.4%. Ugereranyije na 4.5%, twari dufite mu ntangiriro y'igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka.
Guverineri Rwangombwa avuga ko ku bufatanye bwa Banki Nkuru y'Igihugu akuriye n'izindi nzego z'ubutegetsi batangiye gufata ingamba zirimo kongera ibikorerwa mu Rwanda mu mugambi wa Made in Rwanda, hakagabanyuka ibitumizwa mu mahanga.
Harakorwa iki rero nka leta mu ngamba mubona za Made in Rwanda, kongera ibintu bikorerwa mu Rwanda no gushishikariza abantu kugura ibikorerwa mu Rwanda, kuko ni ukuvuga ngo turagabanya amadovize akenerwa gutumiza ibintu hanze. Ikindi nanone izindi ngamba zihari ni ukongera ibintu byongezwa byoherezwa hanze no kongera ubwo sinzi diversification uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko n'ukureka gushingira kuri biya bicuruzwa by'ibanze gusa by'ubuhinzi n'ibyo mu biya gaciro. hakaba n'ibindi bituruka mu nganda. So ibyo nibyo bizafasha guhagarika ikibazo cy'ifaranga guta gaciro, niho hari ikibazo gikomeye cyane.
Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka ushize wa 2015 bwazamutse ku muzandengo wa 6.9%. Ibihembwe bibiri bishize kandi bigaragaza ko ubukungu bwazamutse kuri 6.5%. Banki Nkuru y'u Rwanda iravuga ko ikurikije uko ibona ibintu bihagaze bishoboka ko intego y'igihugu cyari cyarihaye ku mwaka wa 2016 ubukungu buzazamuka kuri 6% bishobora kuzaba impamo. Gusa hari cyari ugushidikanya gukomeye gushingiye ku kutamenya bya nyabyo iki kirere gihatse, kuko babarirwa mu rwego rw'ubuhinzi bo bakiri muri za 70%. Imihindagurikire y'ibihe ni nayo yabaye nyirabayazana w'amapfa yabiyoguje mu minsi ishize. Naho arangiriye mu bice bitandukanye by'igihugu, hamwe na hamwe yaje gukurikirwa n'imvura y'amahindu byaje kugira ingaruka kuri rubanda.
Inzara yarateye, none n'udushyimbo bari bahinze uruvura rwaje bwarucocaguye, mbese nta mahoro mbega dufite. Turabo gutabarwa n'ubuyobozi. Abantu bose barashize, n'amazu yarasenyutse, nta muntu ufite ububasha bwo kubaka, abantu barasuhutse. Mbese abantu bose bashize mu ngo, n'abana ntibiga.
Nyuma y'ibingibi cyo kwiyambaza ingufu za leta, twebwe nta ngufu dufite. Urabona turakenye muri rusange, izuba ryavuye igihe kirekire, nta myaka tugira, dufite inzara, dufite n'izuba, ayo byateye niyo nzara.
Twahinze ibishyimbo tuvunitse, n'iya nzara irakomeje, tubihashye none byarangiye. Imvura, urubura rwabicucumye, none n'inzu twararagamo yasambutse, ubu nta hantu turi.
Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru y'ingenzi yaranze siporo mu rwego mpuzamahanga muri uyu mwaka dusoza w'ibihumbi 2016, Jean-Claude Munyandinda arayatunyuriramo.
Amakuru y'imikino yaranze umwaka turangije ku rwego mpuzamahanga, tuyatangiriye ku marushanwa ahuza amakipe ku mugabane w'Uburayi. Ku ruhande rw'irushanwa UEFA Europa League, ikipe ya FC Sevilla muri Espagne niyo yegukanye igikombe. Ku mukino wa nyuma wabereye mu mujyi wa Bari mu Suisi, FC Sevilla yatsinze Liverpool yo mu Bwongereza ibitego 3-1. Uyu mukino wa finale ya Europa League wabaye ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu, imbere y'abantu 34,429. Ku birebana n'irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League, ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yatwaye igikombe itsinze mukeba wayo Atletico Madrid ku mukino wa nyuma wabereye mu Butaliyani kuri stade ya San Siro mu mujyi wa Milan ku itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu. Icyo gihe abantu 71,942 nibo bari bitabiriye uwo mukino. Hanyuma Zinedine Zidane, umutoza Real Madrid, n'abasore be batsinda Atletico Madrid itozwa na Diego Simeone kuri penalti 5-3, nyuma y'uko amakipe yombi yari yaguye miswi akanganya igitego 1-1. Tukiri ku mugabane w'Uburayi mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu ya Portugal yivuze ibigwi ubwo yatwaraga igikombe cy'Uburayi. Muri iri rushanwa ryabereye mu Bufaransa kuva ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi, Portugal yatsinze Ubufaransa igitego 1 ku busa ku mukino wa nyuma. Iki gitego cyatsinzwe na Ederzito Antonio Machado Lopez uzwi nka Eder. Muri Euro 2016, Umufaransa Antoine Griezmann niwe watoranyijwe nk'umukinnyi w'ikirenga w'irushanwa, akaba ari nawe warebye mu mazamu inshuro nyinshi kurusha abandi, kuko yatsinze ibitego 6. Irindi rushanwa rikomeye ryo ku rwego rw'amakipe y'ibihugu ni Copa America ryabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu. Igikombe cyabaye ikipe y'igihugu ya Chili itsinze Argentine ku mukino wa nyuma kuri za penalti. Chili yinjije penalti 4-2 za Argentine, nyuma y'uko amakipe yari yananiranywe akanganya ubusa ku busa. Ikipe yegukanye umwanya wa gatatu ni Colombia, ya kane iba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye igikombe ikipe ya Chili yatsindiye, bamwe mu bakinnyi bayo babonye ibihembo. Alexis Sanchez yabaye umukinnyi w'irushanwa, Eduardo Vargas ahembwa nk'uwatsinze ibitego byinshi, naho Claudio Bravo atorwa nk'umuzamu wahize abandi muri Copa America 2016. Tunyarukiye mu mukino w'usiganwa ku magare, isiganwa mpuzamahanga Tour de France ry'uyu mwaka ryegukanywe n'umwongereza Chris Froome usanzwe akinira ikipe ya Sky yo mu Bwongereza. Muri iri siganwa ryabaye kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 24 mu kwezi kwa karindwi, Chris Froome yakoresheje amasaha 89, iminota 4 n'amasegonda 48 mu rugendo rw'ibirometero 3529 rwari rugizwe n'intera 21. Ubaye wa kabiri muri Tour de France ni umufaransa Romain Bardet, umwanya wa gatatu haje Nairo Quintana umunyakolombiya ukinira Movistar yo muri Espagne. Mu marushanwa 4 akomeye y'umukino wa tennis ariyo bita Grand Chelem, duhereye mu cyiciro cy'abagabo, umunyaserbia Novak Djokovic niwe wegukanye Australian Open mu kwezi kwa mbere, ndetse yiyongeza na French Open izwi nka Roland Garros mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatandatu, irushanwa rya Wimbledon ryegukanywe n'umunyayikose Andy Murray, naho umuswisi Stanislas Wawrinka atsinda US Open mu kwezi kwa munani. Wagore, Mudaje Kazi Angelique Kerber, yatwaye Australian Open na US Open, Garbin Muguruza Blanco, umuja Espanya Kazi ukomoka muri Venezuela, atsinda French Open, naho irushanwa Wimbledon, iriba iry'umunyamerika kazi Serena Williams. Uyu mwaka turangije kandi wabayemo imikino Olympique yabereye mu Rio de Janeiro muri Brazil mu kwezi kwa munani. Intego y'iyi mikino yari Mundo Novo mu rurimi rw'Igiportugali, aribyo bisobanuye isi nshya. Ibihugu 205 nibyo byaserutse muri iyi mikino Olympique, naho abakinnyi bose hamwe bari 111,544. Igihugu cyaje ku isonga mu kwegukana imidari ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatahanye imidari 121, harimo 46 ya zahabu, 37 ya feza na 38 ya bronze. Umwanya wa kabiri haje Ubwongereza n'imidari 67 irimo 27 ya zahabu. Ubushinwa bwabaye ubwa gatatu, Uburusiya bwegukana umwanya wa kane, Ubudage buba ubwa gatanu. Mu gusoza amakuru yaranze umwaka mu mikino ku rwego rw'isi, tugaruke mu mupira w'amaguru mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amakipe yabaye ya mbere ku migabane yayo. Iri rushanwa ryabereye mu Buyapani muri uku kwezi kwa 12 kuva ku itariki ya 8 kugeza ku ya 18. Amakipe 7 aturuka mu migabane itandukanye niyo yari yaserutse. Ayo ni John Book Hyundai Motors yo muri Korea y'Epfo, Auckland City yo muri Nouvelle Zealand, Club America yo muri Mexique, Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, Atletico Nacional yo muri Colombia, Kashima Antlers yo mu Buyapani na Real Madrid yo muri Espagne. Iyi Real Madrid niyo yegukanye igikombe, ndetse n'umukinnyi wayo Cristiano Ronaldo abona igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa hamwe n'icyo watsinze ibitego byinshi. Uyu kawu hariwe ukomoka muri Portugal akomeje kwishimira ibihe byiza yagize muri uyu mwaka dusoza, dore ko ari nawe uherutse guhabwa igihembo cy'umukinnyi wa mbere ku isi Ballon d'Or ya 2016. Ayo yaramwe mu makuru y'ingenzi yaranze siporo mu rwego rw'isi, tubararikira n'amakuru y'ingenzi mu mikino mu Rwanda mu mwaka turangije tuzabagezaho mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti zacu, ubu none Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraha agaciro ubwigenge bw'itangazamakuru, zibona ko ubwo bwigenge ari ikintu gikomeye cyane mu buyobozi burangwa na demokarasi. Yamara mu bice bitari bike itangazamakuru ryarageramiwe n'ababona ko ubwigenge bw'ubushikize byiyumviro no gukorera habona mu nzira ya demokarasi bibabangamiye. Muri rusansuma y'abamenyeshamakuru bapfunzwe ku isi yamiba uko umwaka utashe, ishyirahamwe rijejwe gukingira abamenyeshamakuru Committee to Protect Journalists mu mfunyapfunyo CPJ ryasanze igitigiri cy'abamenyeshamakuru bapfunzwe ku isi muri iki gihe ari kinini cyane mu buryo itari bwabe kuva ishyirahamwe CPJ ritanguye gutororokanya amakuru ku bwigenge bw'itangazamakuru mu mwaka w'1990. Ku itariki imwe y'uku kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2016, abamenyeshamakuru 259 bari bapfunzwe. Umuntu abagereranije n'abamenyeshamakuru 199 bari bapfunzwe ku isi mu mwaka w'2015. Igihugu cya Turikiya gifise hafi cya gatatu cy'abamenyeshamakuru bapfunzwe muri rusange ku isi. Mu gihe leta y'icyo gihugu ibandanya gukandamiza abagirizwa ko bagize uruhara muri kudeta yageragejwe mu kwezi kw'indwi, Turikiya yapfunze abamenyeshamakuru 81 ibagiriza ko bakoze imirimo ibangamira leta. Vyongeye, leta yaranumije ibinyamakuru birenga 100. Gufunga abamenyeshamakuru birabandanya kuba ikibazo gikomeye mu bice bitandukanye byo ku isi. Ibihugu byo Bushinwa, Misiri, Eritrea na Ethiopia nivyo bigeramiye abamenyeshamakuru kurusha ibindi ku isi. Uyu mwaka w'2016 nibwo bwa mbere kuva mu mwaka w'2008 Iran itaba mu bihugu bitanu vya mbere ku isi bigeramira kurusha ibindi abamenyeshamakuru. Yamara abategetsi ba Iran baracageramira ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu gutamumvuto abamenyeshamakuru, harimo umuntu atunganya amafilm Kevan Karimi afunzwe mu kiringo cy'umwaka kubera filme yerekeye politiki yashize habona. Itangazamakuru kenshi rirageramirwa n'amareta akandamiza ubwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro no gukorera ahabona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gusemerera ku byerekeye gukingira abamenyeshamakuru n'uruhara rwabo mu bihugu birangwa na demokarasi hamwe no kuvugira ukuri.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibigando byacu birakomeza, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, mugire kandi umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.